ubimenye ubimenyesha abandi bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha radio Inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Namwe bakunzi ba Radio Inzamba gatika kawe namwe bakunzi b'ikiganiro bimenye ubimenyesha abandi mu kiganiro bimenye ubimenyesha abandi cyo kuri no munsi tubamenyesha amakuru atandukanye avuga iby'ubuhinga iby'akahise ubushakashatsi tutibagiye n'amamuko y'ibi nabiriya. Mwari muzi aho izina ry'imodoka Mercedes iyo ryavuye mu mwaka w'1897 umugwizatunga wo mu gihugu cya Autriche yaba mu Bufaransa yitwa Emil Jelinek yaragiye mu gihugu cy'Ubudagi aricyo Allemagne agiye kwigurira wenyine imodoka mu ihinguriro bita Daimler. Uyo mugwizatunga agarutse mu Bufaransa aho yaba yaciye ajya mu higanwa mu by'ingenzi akoresheje ya modoka yiwe yaguriye mu gihugu cy'Ubudagi ariko aca ayiha izina rya Mercedes muri iryo higanwa. Iryo zina rikaba ryavuye mu matazirano y'umwana wiwe umukobwa yari afise imyaka 13. Iyo modoka shasha Emil abonye ko abayimubaza babaye benshi yaciye atangura urudandaza rwazo atuma ko n'izindi modoka 36. Mu nyuma abonye yuko babandanya bamusaba izo modoka aca nawe asaba ko yogira ugo rudandazwa mu bindi bihugu kandi akazigurisha kuri rya zina Mercedes kababwiye ryavuye ku matazirano y'umwana wiwe w'umukobwa yari afise imyaka 13. Iryo hinguriro Daimler rikaba ryabimwemereye n'ingoga kuko babona ko bifise akarusho kuri iryo hinguriro. Mu mwaka w'1924 iryo hinguriro Daimler ryaciye ryiyunga n'irindi hinguriro ryitwa Benz muri icyo gihugu nyene cy'Ubudagi ariko baca bakoresha Mercedes. Aho kuba ihinguriro rya baye rimwe bo kwise Daimler Benz ahubwo baciye bagita Mercedes Benz. Aho niho rero iryo zina rya Mercedes ryavuye. Hari umusirikare wo mu gihugu cya Hongriya yamaze imyaka 40 adasinzira aguma akanuye. Ndazi yuko mutangaye ahubwo nimwumva ingene byari byifashe ingene byagenze. Mu ntambara ya mbere y'isi yose uwitwa Paul Kern ni umusirikare wo mu gihugu cya Hongriya baramurashe akomereka mu mutwe urusase ruca mu mutwe rurasohoka hari mu mwaka w'1915. Kuva icyo gihe ntiyasubiriye gusinzira ngo atore itiro gushikaho uyo Paul Kern yitabiriye umuremyi hari mu mwaka w'1955. Mu bisanzwe ngo urusasu rwinjiriye mu mutwe rucagonona igice bita lobe frontale mu rurimi rw'Igifaransa kiri mu bwonko. Abahinga b'abavuzi bakaba batangajwe n'ingaruka zatewe n'ubwo rusasu kubona uyo musirikare yarashwe ariwe Paul Kelne atasubiriye gusinzira ngo atoritiro nakanya gato akamara imyaka 40 yose aguma akanuye. Iperereza ryo mu gihugu cha Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ariryo bakunda kwita CIA ryaragerageje gukoresha utuyabu mu kugenduza ariko guperereza igihugu cy'u Burusiya. Muti babikora gute? Uyo mugambi watangujwe n'igisata cy'ubuhinga mu iperereza rya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika CIA hari mu mwaka w'1963. Uyo mugambi bakaba bawise acoustic ekati, aho ni muri rurimi rw'icyongereza arivyo muri rurimi rw'igifaransa bita chaton acoustique. Uyo mugambi ukaba wari uwo gukoresha utuyabu mu gusuma urusaku mu ngoro y'umukuru w'igihugu hamwe n'ubuserukizi butandukanye bw'igihugu cy'u Burusiya. Icyo gihe babikora hari mu gihe ibyo bihugu bibiri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika n'u Burusiya bagenzanya. Muti rero byagenda gute? Bafata utuyabu bahinguye bikoreye bonyene bakadushyiramwo amapire bamwe bita amabuye abandi bakayita bateri bagashyiramwo ibifata amajwi bagaca bashira muri utwo tuyabu n'udutsinga kuva mu ruti rw'umugongo gushika ku mirizo. Iyo mirizo nayo igakora nk'icyuma kiyungurura amajwi bita emeteur. Akayabu ka mbere kagira gatangure gukoreshwa mu gusuma urusaku ku buserukizi ariyo ambasade y'u Burusiya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Ako kayabu kari gukoreshwa mu kuguma kitembereza gatembera mu kigo cy'iyo ambasade mutwatsi n'ibiti amwe bita muri jardin. Ariko rero ako kayabu ntibyashobotse yuko gashika aho kuri ambasade y'u Burusiya muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kubera bariko baragakoresha gatambuka amabarabara imodoka yaciye ikagonga karasambuka. Twabamenyesha kuyo mugambi wo gukoresha utuyabu mu kugira iperereza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika yari yakoresheje amafaranga angana imiliyoni 200 y'amadolari. Ushaka kumenya mu marundi ucugwiza hafi ni 2,500 izo miliyoni 200 ucumenya ayo mafaranga uko angana. Ariko rero uyo mugambi bawuhevye mu mwaka w'1967 kuko ataco washitseko. Izina ry'igihugu cya Canada ngo ryabonetse kubera ukwihenda izina ry'umuji. Jacques Cartier ni umushakashatsi w'ingenzi bamwe bita aba explorateur mu rurimi rw'igifaransa yari yagiye kugenduza abanyagihugu batari bwatera imbere mu mibereho yabo, abanyagihugu bari mu bwoko bw'aba Iroquois. Abo banyagihugu baragerageje kwerekeza uyo Jacques Cartier bamwereka bamurangira umuji uri kure yabo cyane, umuji witwa Kanata. Uyo muji ukaba wahora ahasigaye ubu hitwa Quebec aho hari kera. Ubu uyo muji ukaba witwa Quebec. Mumvise ko witwa Kanata. Uyo mushakashatsi rero mu cegeranyo ciwe yaribagiye izina rya wa muji Kanata aho kwandika Kanata yavuze ko ari Canada ndetse iryo zina agitirira n'akarere kose yagiye aracamwo yagizemwo ubwo bushakashatsi icyo gihe hari mu mwaka w'1535. Niho rero ako karere kose baciye bakurikiza ivyo yanditse bakita Canada kandi yari yihenze aho kuvuga Canada. Thank you. Chuti na mwe wakunzi Baradio Inzamba Agateka kawe Anyo tulangirije Ikikiganiro bimenye ubimenyesha abandi Nibaza yuko wahumviye ibitari bike utaruzi Nabanda bashimiye cyane nahuta
Cyari kiganiro bimenye ubimenyesha abandi kuri Radio Inzamba.